kumana
ndabaramutse mwebwe mwese mwahisemo gutega biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani kaze mu makuru avugwa mu rurimi ku kirundi tubashikiriza mu no mwanya agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Burundi buhamagarirwa gusanura imigenderanire y'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihe burugiye kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika akamugategwa n'umwigisha muri kaminuza mu byerekeye imigenderanire n'andi makungu Mu Burundi amaradiyo arashikirwa n'ingorane nyinshi harimo kugabanuka kuburyo buva mu bihanishwa ku rugero rw'ibice 60% icikagurika ry'umuyaga nkuba hamwe n'ikena cy'igitoro byose biri mu bisubiza inyuma ico gisata ni byavugiwe hariya igitega mu gihe ariko arahimbazwa kuno wa gatanu umunsi mukuru wahariwe iradiyo nayo inyuma y'indwi zitatu hagaritswe kubaga ingurube no kwihereza inyama zazo muri komine ya Ngozi kubera indwara ya gatukuza abanyagihugu basubiye kurekurirwa kwihereza izo ngurube kuva kuri uyu wa gatanu amakuru sa gusa tubafitiye n'ayandi mukanyi sase nido niryo ryayo Seraphine Hakizimana niwe ari mu bihinga by'ibyuma sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Dasubiye kubaramutsa ndabanikaze mwidonido ryano makuru tuyahere mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Burundi bwamagarirwa gusanura imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihe bugiye kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika akamugategwa n'umwigisha muri kaminuza mu byerekeye imigenderanire n'andi makungu mu gihe guhera kuri uyu wa 15 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2026 Burundi buzuba burongoye umuryango w'umwe bwa Afrika Dr. Floribert Manirakiza amenyesha ko byo bavyiza imigenderanire ibaye myiza y'ibihugu kubibanyi kuko Burundi buzoshira imbere guharanira ubumwe bwa Afrika tumutegabiri
mu president wa agiye guserukira Afrika yose ateza gutanga karuro kw'imibano myiza hagati y'ibihugu byo muri Afrika muri rusangi donc yuko ibihugu byo muri Afrika byose byategeza kugira urunani ugasanga rero kino gihugu cacu naco imigenderanire ntimeze neza cyane n'ikindi gihugu kibanyi ndibaza yuko ibyo bizohava bitora umurongo umeze neza ku buryo umukuru w'igihugu azohava yegera ababanyi baje mu biganiro ngira ngo bavugane baraba ingene imigenderanire bamyiza aho hantu turizeye yuko imigenderanire izohava isubira ikamera neza kubera ntiyoja kuvugira ijambo hariya ku rwego rwa Afrika mugabo hari akantu katameze neza aha hafi mu babanyi katuvyizere yuko ibintu bizotera biji imbere n'imigenderanire ikazosubira ikamera neza hagati ya bino bihugu
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo gutuma tumanako mu Burundi amaradiyo arashikirwa n'ingorane nyinshi harimo kugabanuka kuburyo buva mu bihanishwa no ku rugero rw'ibice 60% icikagurika ry'umuyaga nkuba ikena cy'igitoro byose biri mu bisubiza inyuma ico gisata gisanzwe gifise uruhara ntangere mu guhuza abantu n'indongozi abaserukira ibinyamakuru basaba ishyirwa mu ngiro gitegeko ryo gushigikira ibimenyesha makuru hamwe no kugabanya amakori asabwa amaradiyo Gabi Bugaga mushikiranganje ajeje kumenyesha makuru avuga ko agiye gukurikiranira hafi ivyikigega cyo gushigikira ibimenyesha makuru kugira bive mu mvugo bije mu ngiro bakaba babishikirije kuri wa gatanu hariya ku mugwa mukuru wa politiki igitega hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe iradiyo inkuru tubaza Fidel D'Antoine Sabimana
igisata cy'ibimenyesha makuru byigenga kirafise ibibazo bikomeye umuyobozi wa radio televiziyo isanganiro Charles Makoto avuga ko amaradio yabura uburyo bwo gusanga kukiva abanyagihugu amafaranga yinjizwa mu matangazo yamamaza yaragabanutse cyane aho hamwe na hamwe yagabanutse ku rugero rushika 60% hari kandi ibibazo by'umuyaga nkuba n'igitoro kitaboneka neza ibica bituma akazi ko kurondera makuru katoroha na gato Charles Makoto asaba ko hagakora neza ikigega gishigikira ibinyamakuru asaba kandi ko hugabanywa amafaranga y'amakori asabwa n'ishyirahamwe rijejwe kugenzura itumatumanako ARCT asanzwe atangwa mu mafaranga mvamakungu umushikiranganji ajeje ivyo kumenyesha amakuru Gabi Bugaga asegura ko ikibazo c'ubukene mu bimenyesha amakuru bifitaniye isano no kuba hari amashyirahamwe menshi yahagaritse imfashanyo yaho ritangwa muri ico gisata naho ku mafaranga atangwa muri ARCT mu madorari avuga ko Uburundi Burundi nabwo nyene buheza bugatanga mu nzego mpuzamakungu zigenzura itumatumanako muri ayo mahera mvamakungu. Gabi Bugaga anizeza kandi ko azokora uko ashoboye kugira ngo ikigega gishikira ibinyamakuru gishigweho vuba bishoboka. Ayo namajambo yashikirijwe kuri no wa gatanu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amaradiyo usanzwe uhimbazwa kwa 13 Ruhuma buri mwaka. Kuri uno mwaka ukaba wahimbarijwe mu gisagara ca Gitega. Igitega, Fidel Antoine Sabimana ku bwa radio Sanganiro.
Fidel Antoine Sabimana tukiri ngaho nyine mu gisagara cha Gitega mu bijanye n'uburimyi. Umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ivyihindagurika gibihe amenyesha ko irima gimpeshi ry'uno mwaka ryatanguye kare mu gihugu cyose kuva ku matariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere rikazorangira hagati ya matariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu no mwaka. Imvura kandi izoba nyinshi cyane mu bice bimwe bimwe by'igihugu, yabivugiye kuri wa gatanu Gitega mu itangazo yashikirije inyuma y'uruganda rwo gusigura ibijanye n'irima gimpeshi hamwe no Hana ivyumviro kubijanye n'ingene abarimyi bo vyifatamo. Dukwirikire ugise ngenzirabona arongoye ikigo ijebu.
Integekanya gihe y'impeshi umwaka 2026 yerekana ko impeshi nyezina yamaze gutangura hafi nko mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Yerekana ko mu bice by'intara kama za kumoso, Buyogoma, Bweru, Buyenzi, Mugamba, Migwa hamwe n'igice cimbo hitezwe imvura ishobora kurenga urugero yahorigwa ko mu gihe cy'impeshi. Mu bindi bice bisigaye no kuvuga mu Bugesera, Buragane, Bututsi, igice cya kumoso, igice cya Bweru, igice cha Buyenzi, igice cha Kirimiro, igice cha Migwa, igice cimbo hitezwe imvura iri ku rugero rusanzwe rw'imvura yahorigwa mu gihe cy'impeshi. Iyo mpeshi rero twiteze ko izohera uko gukurikira, izociga hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 y'ukwezi kwa Rusama 2026 mu ntara kama za kumoso, Buyogoma, Buragane, Bututsi, igice cy'intara kama ya Migwa n'igice gishira ubuseruko bw'intara kama ya Kirimiro. Hagati y'iminsi 20 gushika mu mpera z'ukwezi kwa Rusama umwaka 2026 mu ntara zisigaye, ni ukuvuga Mugamba, Migwa, Buyenzi, Bweru n'igice cyo mu burengero bwa Kirimiro, hagize igihinduka ijebo yishinze ko izoza irabashikiriza ku munsi mu gihe tubonye ko bikenewe.
Inama isumbingimba. Amakuru twateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano ku isanganiro arabandanya. Tuyabandanirize mu ntara ya Burunga. Ubukene bw'ibikoresho bikoreshwa mu gisata ndangamuntu nk'imashini hamwe n'ibitabo muri komine Makamba mu ntara ya Burunga biri mu ntambamyi Amazone afise kugira ashobore gutanga inzandiko zahora zitangwa n'amakomine. Bamwe mu barongo ya Amazone muri komine basaba ko boroswa ibikoresho kandi bakakarihirishwa n'ubwenge. Ibyo babishikirije kuri wa kane aho komine yari yatunganye inyigisho ku bakorera muri ico gisata hamwe no kundongozi z'Amazone. Ujeje gisata c'intwaro n'iterambere ry'abanyagihugu muri komine Makamba amenyesha ko komine izoba hafi agatera kamwe abanyagihugu bahora bitura komine kwitura Amazone abegereye. Inkuru tubaza Elise Kwizera.
Bamwe mu barongo ya Amazone muri komine Makamba mu ntara ya Burunga bamenyesha ko Amazone agifise ikibazo c'ibikoresho bikenegwa mu gisata ndangamuntu, basaba ko boronswa ivyo bikoresho.
Aheshi ni nka hose kiretse gusa Amazone yarasanzwe yegereye amakomine niho hari ivyo bikoresho, ariko Amazone mashasha nta gikoresho na kimwe kihari. Dusaba yuko rero leta yocishira mu maguru masha ibikoresho bikenewe byo muri leta civile, byaba ibitabo, imashine zo kwandika amakarangamuntu.
Nubwo biruko barashima inyigisho baronkejwe kuri uyu wa kane zijanye n'amabanga bajejwe bagasaba ko zokongerezwa.
Ico dushima nuko turiko turabona ko biriko biratwungura mu bumenyi no mu kazi turimwo. Ico dusaba nuko hoba amahugurwa menshi kugira ngo akazi ntikabe mu intambamye nyinshi.
Twasaba rero izindi nyigisho kuko naho turiko turiga hari ibyo tutarabona neza. ivyo turekuriwe aho tuvana naho tuzogeza
ujeje gisata cy'intwaro n'iterambere ry'abanyagihugu muri komini Makamba Nyobeje Elias amenyesha ko komini zoguma ikorana nabo agahamagarira abanyagihugu bahora bitura komine kwitura amazone abegereye
akamurero ko batera twamenyeshe uko urupapuro rutangiwe muri zone rufise agaciro kangana n'urutangiwe muri komine urupapuro rumwe tubasaba rero ko batukubirwa barata umwanya na cyane cyane ku mwanya y'amafaranga na cyane cyane buturi ibikorwa tubamagarirwa kwamira ku bikorwa iyo duteze imbere igihugu kuba tubata umwanya wabo bagenda ingendo ndende baza kumva mukuru w'ikomine ariko umwe wese yo kwitura izone imwegereye bakamutunganiriza
ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa kane mu nyigisho zatunganijwe na komine Makamba ku barongoye amazone hamwe n'abakorera mu bisata ndangamuntu vyayo I Makamba mu ntara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
Elize Kwizera tukiri nyene nga mu ntara ya Burunga nuko isango ryo kuri wa gatanu urongo ishengero cheki ku mutumba Rutumo muri komine Rumonge ntara ya Burunga yari yatanze ngo asubize beneyo amafaranga yari yaregeranije abemerera ifashanyo ntiyasubije amakuru ava mu ntwaro ku Rutumo avuga ko ahubwo yasubiye gutanga yindi sango ku wa mbere w'indwi buca rutangura abicishije mu rundi rwandiko ivyababaje abari baje kuyasubizwa Jean Pierre Misago
imbere y'abari bitavye isango ryo kuri uyu wa tanu gusubizwa amafaranga bari bamuhaye abemerera ko bacha baje ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo y'inka zikamishwa imashini canke imfashanyo y'amafaranga y'amarundi urongo ishengero sheki ku mutumba Rutumo yamenyesheje ko ayo mahera atayo batahana nkuko bamwe mu bari bahari babivuga yasiguye ko atayo yari yaje yitwaje kuko mu nyuma yo gutanga iyo sango yituye buramatari w'intara ya Burunga amusigurira ko ayo mafaranga muwayatanze atawuriko arayamwishuza ko rero ariko ararenganywa n'intwaro kuri uyu wa gatanu rero warongoye ishengero sheki ku Rutumo ngo yariboneye yongera ariyumvira koko harabayipfuza kuyasubizwa cyane cyane abatarabayoboke biwe aca yiyemeza gushasha ko 75 biyandikishije ko bamuhaye amahera n'abandi batari baje bashobora kwiyongera ko azoyabasubiza kuri uyu wa 16 Ruhuma turimo isaha 9 z'umuhingamo ariko abarenga kuri abo 75 babwirizwa kubimenyesha ko bayakeneye iminsi ibiri mbere y'iyo sango ibitanejereje abari bitavye iyo sango yatanze bari bazi ko bagenda bayatahanye iyo sango yo kuwa 13 Ruhuma turimo uyo mupasitori yari yayitanze ngo bikunde yidegembye mu nyuma yo guhagarikwa n'inyamiramabi yikekwa kwibishuruyeri bamwe mu banyarutumo na magara abemerera ko batanze umwe wese amafaranga 12,000 mu marundi n'amafoto magufi abiri baca bakoregwa fiche izotuma baronswa imfashanyo ariko umupasitori we avuga ko zari fishi z'ukwerekana ko bakwirikiranye inyigisho zingo n'imiryango muri iryo shengero Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean Pierre Misago nawe urakenyuye tuve hiyo mu ntara ya Burunga dukubitireye hariya mu buraruko mu ntara ya Butanyerera mu bijanye n'ubworozi inyuma y'indwi zitatu hagaritswe kubaga ingurube no kwihereza inyama zazo muri komine ya Ngozi kubera indwara yagatukuza abanyagihugu basubiye kurekurirwa kwihereza izo ngurube kuva kuri wa gatanu imvo nkuko biri mu ikete ritanga uruhusha nuko basanze iyo ndwara yaraheze muri iyo komine nubwo biruko Dominique Ndikujyayo arongoye komine Ngozi ari kumwe nabo bafashanya mu vy'amagara y'ibitungwa bategeka ko atawuzopakira ingurube mu modoka zigenda handi adafise urupapuro rwemeza ko ibitungwa afise bikomeye urupapuro rutangwa n'ujejwe amagara y'ibitungwa mu ntara ya Butanyerera Ngozi Polinari Muzagara
iyo ngingo yo kubuza kubaga no kurya ingurube ingo ngozi yafashwe genekezo ya 2030 uyu mwaka nyuma yaho indwara ya gatukuza kingurube ifatiye ingurube zishika 315 mu mezi abiri atarenga iyo ngikabaraye ivuyeho nkuko biri mu itangazo mu standere wa commune ngozi Dominique Ndikujyayo n'abajeje by'amagara y'ibitungwa baraye bashize ahabona bakavuga ko inyuma y'igenzura ryagizwe n'abajejwe amagara y'ibitungwa basanze iyo ndwara yaraheze dushime Ange Merci arongoye igisata c'amagara y'ibitungwa muri commune ngozi akamenyesha ko izari zagwaye zavuwe anacho gituma iyo ndwara yaheze ariko abanyagihugu basabwa kurya gusa inyama y'ingurube ipimwe n'abayifitiye uruhushi abanyengozi barashima ko ingurube zasubiriye kubagwa kuko iyo ngingo yari yatumye impene ziduga igiciro aho harenga ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 canke 400 geranije n'igihe iyo ngingo itari bwafatwe ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
Polinari Muzagara na ura kenuye tuve hari ingozi tugaruke hano mu gisagara cha Bujumbura aho bamwe mu badandaza b'amashugwe bakorera mu kibanza kiri kuri Atene Primaire bavuga ko amashugwe yazimvye kugereranije nuko yagugwa mu mwaka uheze abaganiriye na bagenzi bacu mu gatondo ko kuri wa gatandatu bavuga ko ibituma zimba ruko hariho ayo bagurira hanze mu gihe kuri wa 14 ukwezi kwa kabiri ari umunsi wari umweranda Valentino umunsi bamwe batahura ko wahari wabakundana ku ruhande rw'abaguzi bavuga ko bawiteguriye nubwo amashugwe yazimvye Alexi Ndayisenga
Nisa hazi tanu zaga tondo kwa kuru waga tandatu ni hotu kwa shikamu kibanza kidandari zwa mama shugwe kuri Atene Primaire ni hagati mu gisagara cha Bujumbura uhageze winjiye ubona abantu benshi binjira kurondera mashugwe abadandaza bakabakiriza yome
nimekuja hapa kununua hiyo huwa ya mpenzi wangu kado ya siku kuu ya wapenda nao hivo na nipatia furaha na inaniongezea kwa mapenzi mengi sana
mugihe kuru waga tandatu arumusi mukuru hari umweranda Valentino uyu muguzi avuga ko aguzi shugwe nk'ingabire umukunzi wiwe ngo kuko itarike nk'iyi ari umunsi mwiza kubakundana ku ruhande rw'abadandaza bavuga ko amashugwe yazimbye nkuko bivugwa n'uyu arongo yabo badandaza amashugwe
amashugwe dukoresha kuri Valentine kenshi n'amahozi kenshi ngawe murima wa marozi hari dufise menshi tukuyakura muri Kenya ayandi mu Buganda na makeya mu Rwanda urumva ikintu urinzi ukura inyuma y'igihugu hazana ama nawe kadandaza urabona ko afa kure usanga rero ibiciro biduga mugayo yarayo twari twirimiye ngaha tubavyukina abakiriya ku biciro
naho biruko abadandaza bizeye ko murindi w'abaguzi uza kongerekana ku masaha y'inyuma y'umutaga
abaza kutugurira muvuma yigenda buke buke gusa twizaho ku mugoroba ishobora kuduga kuko ubu abantu benshi bacari mu buzi ubivanye n'ubukene ni bake hari n'ubwira ati iri shugwe nk'iri ni 50 gacaho bgerati none ayo 50 harimo ibyo kumva babigoye abantu bagura amashugwe kubwinshi nabo bakondanye cyane kiretse nabandi babagiye gutegera abaho
itariki 14 ruhuhuma uko umwaka utashe harahimbazwa ku rwego rw'isi yose umunsi mukuru wahari umweranda Valentino
Alexander Isenga urakenuye inonga rero duce turangiriza amakuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi kuri uno mwanya mwakoze mwebwe mwese mwari muyateza abiri ubundi ntoreka gushimira ni Serafina Hakizimana yatumye ano majwi abashikira mu ibere hose atatunenge ndabasezere ndabipfuriza ibihe byiza ndabatumirira kubandanya mukurikira ibiganiro bindi bicano kuri radio isanganiro byo bika bibandanya na gahwane
Jean-Marie Vianney ngenda kumana